Mariko ikigabane cya kabiri. Hashize iminsi asubira i Kaperinaumu, bimenyekana ko ari mu nzu. Benshi bakoraniraho ntibakwirwa mu nzu, reka n'imbere y'umuryango hose ababwira ijambo ry'Imana. Haza bazanye ikimuga bagiteruye ari bane, babuze ingene bamushikira ku bw'ishengero, basambura inzu hejuru y'ahatumbereye, bahejeje kuhatobora bururukirizamo inderuzo iryamye mu ico kimuga. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ico kimuga ati,
"Mwana wanje, ivyaha vyawe urabiharira."
Ariko hariho abahinga b'ivyanditswe bamwe bicayeho biburanya mu mitima bati,
"Ni iki gitumye wavuga atyo? Araryojeje, nindashobora guharira ivyaha atari umwe, niwe Mana."
Yesu amenye mu mutima wiwe yuko biburanya muri bo batyo, acarababaza ati,
"Ni iki gitumye mwiburanya ivyo mu mitima yanyu? Icoroshe ni ikihe? Ni ukubarira ikimuga nti, uhariwe ivyaha vyawe, canke ni ukukibarira nti, vyuka wikorere inderuzo yawe ugende? Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mu isi bwo guharira ivyaha,"
abwira ico kimuga ati,
"ndakubariye nti, vyuka wikorere inderuzo yawe utahe."
Aravyuka aca yikorera inderuzo asohoka imbere ya bose. Nuko bose barumirwa bahimbaza Imana bati,
"Ntitwari bwabone bene ibi."
Arasohoka yongera kuja iruhande y'ikiyaga, ishengero ryose riza kuri we arabigisha. Nuko ariko aragenda abona Lewi umwana wa Rufayo yicaye aho yatoreza ikori, aramubarira ati,
"Nkurikira."
Ava hasi aramukurikira, kandi yicaye mu nzu y'uwo ariko ararya. Haza benshi mu batoza kori n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa biwe, bari benshi kandi baramukurikira. Abahinga b'ivyanditswe bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abatoza kori, babwira abigishwa biwe bati,
"Benga ko asangira n'abatoza kori n'abanyabyaha."
Yesu abyumvise arababwira ati,
"Abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abarwayi, sinaje guhamagara abagororotsi atari abanyabyaha."
Kandi abigishwa ba Yohana bo n'abafarisayo bari bisonzesheje baraza baramubaza bati,
"Ni iki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo bisonzesha, abigishwa bawe ntibisonzeshe?"
Yesu arababaza ati,
"Ega batowe bo kwisonzesha bate bakiri kumwe n'umukwe? Umukwe akiri kumwe nabo ntibashobora kwisonzesha. Hari iminsi izoza umukwe akugwe muri bo azoca bisonzesha uwo munsi. Nta wobarira ikiraka c'igitambara gishasha ku mpuzu y'umushire, kuko ico kiremo coyitabura, igisa kikavana n'umushire ikarushiriza gutabuka. Kandi nta wotara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insati bombotse, kuko umuvinyu woturitse iyo mikuza, umuvinyu n'imikuza bigapfana. Ariko umutobe w'umuvinyu bawutara mu mikuza mishasha."
Kandi ku isabato agenda aca mu mirima y'ingano, abigishwa biwe bakigenda batangura kumyoza ingano. Abafarisayo baramubaza bati,
"Ni iki gitumye bakora ikizira gukorwa ku isabato?"
Nawe arababaza ati,
"Ntaho murasoma ico Dawidi yakoze aho yaraburani washonje bo n'abari kumwe nawe, ngene yinjiye mu nzu y'Imana mu minsi ya Abiyatari umuherezi mukuru, akarya imitsima yagenewe gushikanirwa Imana ari umuziro kuribwa, ukuye abaherezi akayihako n'abari kumwe nawe?"
Kandi arababwira ati,
"Isabato yabayeho kubw'umuntu, ariko umuntu siwe yabayeho kubw'isabato. Nico gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo."